Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi.
Mwagize neza gutega amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Culture kazi makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi aya naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Na murundi yahura mu burongozi bw'umugambwe yemerewe kwitoza mu matora y'umwaka wa 2025 nk'uwigenga hadaheze n'imiburiburi imyaka ibiri awuvuyemwo. Ibyo ni bimwe mu biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwandwa ikigara mu mwaka rihamagarira abakwije ibisabwa kwitabira ayo matora. Bamwe mu banyepolitike rero bariko bitegurira ayo matora babona ko hagikenewe guhindura amabwirizwa amwe kugira horoherezwe abahiganwa. Kuwa cenda Kigali mu kumwaka utashe amakunga ahimbaza umunsi mukuru wahariwe kugwanya igiturire. Mu itangazo ishyirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi rikomeje yashyize ahabona kuri uyu wa mbere, iryo shyirahamwe rinegura ko uyu munsi ushitse mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakibonekeza itangwa ry'igiturire. Mu nkuru y'inkino tubashikiriza iminsi yose ya mbere uyu munsi tubabwira urugero rw'ubushobozi bw'abakinnyi b'Abarundi ugereranije n'abandi bo mu bihugu bya Afrika mu rukino rw'umupira w'amaboko bita basketball. Mukanya ni donido rya makuru
Radio Indundi Culture.
Kaze mu makuru aramvuye hagarara umuhinga bw'ivyuma na Mathieu habona Yesu kuri mikro muri kumwe na Roseline Munezero. Nta murundi yahora mu burongozi bw'umugambwe yemerewe kwitoza mu matora y'umwaka wa 2025 nk'uwigenga hadaheze n'imiburiburi imyaka ibiri awuvuyemwo. Ibyo ni bimwe mu biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwandwa ikigarama uwu mwaka rihamagarira abakwije ibisabwa kwitabira ayo matora. Muri iryo tegeko kandi haravugwa ivyuko ayo matora azohindura ibitigiri vy'abitoza ku ntara nk'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bazotogwa ari 10 mu ntara zitanu. Idonido na Odiro Nkejimana.
Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 gashinze 187 ryo kwandwa ikigara mu mwaka wa 2024 rihamagarira abarundi kwitabira amatora y'abashinga amateka, abajenama b'amakomine, abakenguza amateka hamwe n'abajenama mitumba canke amakaratye rikaba rigizwe n'ingingo 31. Iryo tegeko riratomora umwanya ibiro by'itora bizoba byuguruye, no kuvuga kuva isaha 12 za gatondo gushika isaha 9 z'umuhingamo canke bivanye n'utugorane twibonekeje. Urongo ibiro by'itora gashobora gufata ingingo yuko gutora byoshika isaha 10 z'umuhingamo nk'uko ingingo ya mbere y'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu bivuga. Iryo tegeko kandi riranatomora ibijanye n'iyabitoza babazananye. Aho ni nk'ingingo ya kabiri ivuga ko abitoza batangwa n'imigambwe inaniza imigambwe canke kubitoza nk'abigenga ikitarekuriwe gusa akaba ari inaniza abigenga. Nk'uko iyo ngingo ya kabiri bandanye ibivuga, ubufatwa ko yigenga n'uwitoza n'imiburiburi amaze umwaka atamugambwe n'umwe arimwo. Uwundi abujijwe kwitoza nk'uwigenga n'usanzwe ari mu rwego nyobozi bw'umugambwe kiretse yaciye imyaka ibiri akuwe muri ayo mabanga canke atanze imihoho mu mugambwe yahoramwo. Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riranatomora uko amatora azogenda yisunzwe intunganyo nshasha y'igihugu. Akarorero ni nk'abashinga amateka bazotogwa ari 105, aho Buhumuza ni 16, Bujumbura 23, Burunga 17, Butanyerera 23, Gitega 21, nk'uko biri mu ngingo ya 12 y'iryo tegeko. Abakenguza amateka ku ntara zitanu hazotogwa babiri babiri bose hamwe bakaba 10 nk'uko biri mu ngingo ya 22 y'iryo tegeko. Iryo tegeko kandi ry'umukuru w'igihugu rirerekana ko amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azobera umunsi umwe kuwa gatanu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 nk'uko ingingo z'umunani na 15 zivyerekana. Ku ruhande rw'abakenguza amateka, amatora yabo azoba kuwa 23 kwezi kw'indwi mwaka wa 2025 ku migwa mikuru y'intara zitanu batowe n'abajenama b'amakomine nk'uko ingingo ya 20 bivuga.
Odiro Hejimana, tugukengurukire bamwe mu banyepolitike rero bariko bitegurira ayo matora babona ko hagikenewe guhindurwa amabwirizwa mwamwe kugira horoherezwe abahiganwa. Nka Aloys Baricako harongo uyu mugambwe Ranake asa n'ubudatahura ingene iryo bwirizwa ryaraye ritewe kwigwa ku muntu mukuru w'igihugu Gemeri Nani ari uko rimaze kuboneka, kandi mu bisanzwe imigambwe yemerewe kuja hamwe igihe cyose bishatse abona ko iryo tanga yandi guhinduka ari rigenga imigambwe Mayambwe uwo munye politike ariko arizeza ko we nabagenzi we bazita amatora tumukurikire
erege amahinya ndi muri rya tegeko rya nyimigambwe amategeko ya president cyo bita decree riba gisunzira indi tegeko rikuru bajyatoye mu namashinga amategeko tegeko rigenga ikuntu imigambwe ikora ninani zikora nabigenga bitoza ni tegeko risambwa riri bicana muguma dusaba ko ryo hinduka kuko ivuga yuko inani ziba mu gihe cy'amatora nacho ni hajya president abaje guhamagara abantu gutora niho gitangurira bakwico kiringa ari gitoya cyane mu bindi bihugu umwanya wari wose muje hamwe muvuga muti tuzoja hamwe amatora muraje hamwe kare ariko rero urabona ko ngaha ntibitungana tukuma dusaba kwiryo tegeko ryo hinduka kenshi n'amategeko bakora bariko baraba nk'umuntu cyangwa hari ikintu bariko barabuza ntigikuna ubundi tegeko rigomba kuba itegeko rusange izomara igihe n'ikindi umugambwe ni nk'inzu yuguruye imiryango n'amadirisha winjira usanze bitomuye ukaguma usanze bimeze nabi ukavayo umuntu rero kubwiye ati niwavayo ntuzosubira kuyitoza aba ari kwatse uburenganzira bwabo itegeko rigenga imigambwe ribwiza kugura ikavuga yuko abantu bose bashaka kugira inani bazigira umwanya wose bakunda mushaka kugira icyo bita fizio kuvuga muvuze imigambwe nk'itanu ukavuga kwishyira hamwe umbwira umugambwe umwe umwanya wose barabyemera ni kubera iki kunani bitemewe rero dusaba ko amateko yo kugurura umuntu wese ashaka kwitoza akitoza hashatse kuko n'uburenganzira bwiwe
n'ubuko umukuru w'igihugu yari ariteye ku mukono ibimusaba bitarakuba ntimuzuje mu matora
oh amatora tubwiza kuyajamu cyane gose twayitegura intonde zizazaheze ahubwo ubwiza kuyajamu ijana ku ijana ibyo ntibitubuza
umugambwe ya PDR nawo usaha n'ufise amakenga ko hamwe mu gwiseni utomureretse myiza kuri bose ho kwaduka ingorane nk'izindi zamazadutse igihe cy'amatora mu Burundi nawo nyene ariko hamagarira abantu bose kwitabira mu matora umviriza Gabriel Banza witonde awurongoye
tutegeye kumbere kuzomenya ico gikorwa ni yazina itariki 23 kwa 12 nihagera imigambo yatanze intonde ikamenyekana tukamenya abo tugiye guhigana kuri rubuga baribo nuri tanga kumenya ingwana tuhoruhana tumbwa bushikiri saha na wese ni yagira bitu kutuwa rohiriza migambo yose ni shobe kuronga izo ntonde kandi migambo yose ni shobe kuronga uburyo bw'amatora bisabwa bari n'amakenga yo kumbura ashaka kuzo kwitoza imigambo niki shobe ingora nzagiye ziba mu rumwe zategwa n'amatora hama kuva mu mwaka 2025 tugiye kujamo gushika mu 2035 mu myaka 10 urundi bizokora amatora atanu bisaba rero mu gusene yuko bitunganya neza kugira ngo aya matora agiye kuba mu myaka nk'ibiri ibiri bavye nyene bimeze ntazoteranye abantu cyangwa bajyanisha abantu rero n'uruhara rw'iki kumusa ifuzi kudukorera ibitunganye neza bigaca ku mugaragaro kugira ngo ntibizobyare akarambara kandi bacabona yuko mu gihe hose habaye imvuru za politiki igihugu cy'amagisubira inyuma n'umunsi turije ariko turajya ingoroka n'ingaruka mbi z'ibyabamere 15 ntitwifuze yuko twasubira mu izo njyana murabona ko abarundi benshi ubuzima bwanze babayeho nabi kandi ukabona ko leta ruhari ikiragira kugira ngo abarundi bave mu izo ngorane
mu nama yahuje abayobozi b'imenyeshamakuru yari kibera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega urongoye inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru yasabye umwe wese akuru umwuga kwisunga akaranga mutima kawo muri iki gihe igihugu cimirije amatora abayoboye ibimenyeshamakuru babajije mu gihe amatora azo bari kwaraba inkuru umumenyeshamakuru azoshikiriza François Bizimana hajeje unyigisho no kumenyesha amakuru muri seni yashikirije ikiganiro kubijanye n'amategeko azogenga amatora yavuze ko amenyesha makuru bazoshikiriza ibyo bazoba bariko barabona barekurirwa n'amategeko kiretse gutanga ibitigiri bitaremezwa nabo vyega nivyo vyose byoza guhindura inyifato y'abariko baratora inkuru tubibaze Anise Ntanguvu
uruhara rw'imenyesha makuru ni ntangere na cyane cyane mu kwigisha abazita amatora muri iki gihe kandi ngo biramaze kukogwa mu myaka iheze mu matora nkayo Esperance Ndayizeye arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje ku makuru yabishikirije kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa politiki mu Ruganda yorokemo abayobozi imenyesha makuru abahamagarira gutyo kwisunga akaranga mutima k'umwuga mu kuronsa abakurikirana amakuru bafitiye akamaro François Bizimana ajeje inyigisho no kumenyesha makuru mu mugwi w'igihugu wigengeje jo amatora mu kiganiro cashingiye ku mategeko araba amatora na bishasha bizoye yaranga aho yatomoye ko n'imiburiburi inama mpanuzo jambo ya komini zo bigizwe n'abantu 25 hari ibice 30 kwijana by'abakenyezi kandi n'inonde z'abazokwitoza mu baje inama hamwe n'abashinga amateka ikiringo cyo gushikana amadosiye yabo mu gwiseni no mu ntara ko ari zitanu catanguye kuri uyu wa mbere igerekero rya 9 Kigarama kikazohera itariki 23 z'ukwezi nyene n'uyu mwaka ku migambwe ninani abayo abayobozi bimenyesha makuru vya leta n'ivyabigenga babajije gucyo inkuru bazoshikiriza mu gihe cy'amatora nyezina kandi iteko ryagenga ribuza gutangaza ibitigiri by'amajwi ku bibanza by'amatora ari ahubwo ngo kurindira abo byega François Bizimana yavuze ko amakuru ajanye n'amatora imenyesha makuru bifise uburenganzira bwo kuyatangaza mu gihe amategeko yose abibarekurira iruhande yongeye yavuga ko atakamaro ko kwihutira gutangaza ibitigiri inderetsi z'imigambwe n'izindi zitarabyemeza hamwe n'ibyo byose byoza guhindura ingene amatora ariko abandanya mu kuyahubya abayobozi b'imenyesha makuru bahavuye barabira hamwe itegeko rijanye n'inyifato ibereye ku bamenyesha makuru muri iki gihe cy'amatora yimirije mu mwaka wa 2025 imbere y'uko bayashyira ku mukono mu kuyemeza arise nanga uvuga igitega Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru yacu tuyabandanirije mu gisata cy'uburimyi aho bamwe mu bagwiza mbuto muri komine Kinyinyi ntara ya Ruyigi bavuga ko bari kubakorera mu ruhombo kubwikena gifumbire ya totaza gibonekeza muri ico gice abo bagwiza mbuto naho bemegwa kandi ko bahegwa ko buri gihe yibonetse baranegura ko bamaze gucererwa kuko ibigori bimaze guheka bakabona bakavuga ko bikwiye ku yofumbire iboneka buri gihe cyose bayatanzwe idonido na tareo na karutimana
amakuru dukesha bagwiza mbuto bo muri komine Kinyinya intara ya Ruyigi bemeza ko ariko barakora bahomba kuko bigaragara ko imirima biyemeje gukurikirana bizorangira byase ko ikurikiranwa kuberekene na gifumbire yo mu bwoko bwa totaza umwe muri bo akorera ku mutumba wa Kabanga nta mahungiro Berkimansi yemeza ko akeneye imifuko 16 ariko ko ibigori bigeze guheka atani kilo na kimwe araronka eka nabakorera hamwe nk'abagwiza mbuto bo ku mugwa mukuru wa komine Kinyinya nabanyene bare meza ko bariko bakorera mu ruhombo kubgabo ishira hamwe rihingura ifumbire fomi byaracerewe bikomeye barisaba kungura amatoni 15 rirungika burindwi muri yo komine kuko nkiyatanzwe kuwa mbere w'indwi turangije byanze ko igabugwa kubera hari benshi bayikeneye bavuye bayiterera mu induru bitwaje ko baharaye akongera bakahirigwa bamwe mu bafundi b'indimo bavuganye na radio n'undi critique basaba ko nimeburi buri hotangwa itoni 150 kundwi ziyo mfumbire zo zikaba zingana n'inshuro 10 z'imodokari igenda igaruka iva mu Ruyigi kugira abo bayikeneye baronke amahigwe yo gutwara n'imiburiburi ibiro 25 nayo kubyerekeye abagwiza mbuto gushyira hamwe fomi yarikwiye kubitwararika cyane kuko basahiriza leta mu gutegura imbuto nziza zifasha bari mu gihe zimwe ziva mu bihugu byo hanze mu Ruyigi Pantaleo na Karutimana Radio Indundi Culture
Pantaleo na Karutimana urakenuye kuwacenda kigera mu kumwaka utashe amakunga himbaza umunsi mukuru wahariwe kugwanya igiturire mu itangazo ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'ubutunzi w'urikome ryashyize ahabona kuri uyu wa mbere rivuga ko uyu munsi ushyitse mu gihe Burundi bukivugwa mu bihugu bikiri inyuma ku isi mu kugwanya igiturire rifatiye ku cegeranyo cyo mu kwezi kwa mbere kuno mwaka aho Burundi buri mu kibanza kijana 62 ku bihugu 180 byakoze kwa matohoza n'ishirahamwe Transparency International kubwivyo ishirahamwe urikome ribona ko hoshigwaho ugwego rudasanzwe gwo kurikirana politike y'igihugu y'intwaro ibereye no kugwanya igiturire hamwe n'uko hoshigwaho kandi uburyo abatsindira amasoko ya leta n'abahabwa amafaranga mvamakungu bomenyekana mu gihe rero ingendo y'ibiturire n'ubu iguma yibonekeza mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga mateka abona ko ugwego rw'umukuru w'igihugu ubwo shikiriza abanyagihugu abo bwo bona ko bananiranye uwo munyepolitike kandi aranavunira kagoha abashinga mateka baserukira abanyagihugu nyene tumukurikire
ibiturire batashobora kwanza gushiraho rya bwirizwa ritegekanijwe n'ubwirizwa nshingiro rishobora gufata abategetsi bakuru bakuru nk'umugushika ku mushinga manza mukuru procureur general wa republika ibyo ritabane ngo rije kuko burya abajya ibiturire si wa mupolisi rwajya kwibarabara akajya igihumbi yirirwa kuhira izuba mu mvura n'ibiki kijya si giturire kijya si nocyo giturire mugabo warafatwa aza gupfunga ujya igiturire n'ujya afata ngubutare akabutanga akabuha shyirahamwe ryo hanze akajya komisiyo nk'iy'amadolari nk'imiliyoni 20 agaca baha nk'imyaka 25 badatangi kuri bo baca bimba bagatwara bwose ubuhare kabutwara iyo myaka ntindagura gushika uyo muntu arakwiye gufata ikindi muntu yovuga kibi muri ibyo nuko bashikiranganje bihaye ububashi bwo kuvuga ati ngiye imigambi nzorangura inyuma y'amezi 6 nzohamagara amenyesha makuru n'ibyo naranguye ibyo ntibibaho imigambi ya leta yemezwa n'inama nshinga mateka na nteguza mateka igaca ishikwa mu ngiro na leta igakurikiranwa ni inama nshinga mateka wewe uri umushikiranganje bakuru abagusa cyo twagura amafaranga ugejejehe sibe yiraba kene umushikiranganje tubwa ati mu mezi atandatu byarananiye bimwe mu by'umukuru igashikiriza ati aya abantu bagoye hano abo bantu bamunaniye nabashikiza abanyagihugu ati byatunga ugibwa yampera sesagugwa akoresha ibitari byo bya biturire mwumva bya by'amabuye y'agaciro ati ngaba naba cyo barananiye nimufashe
Radio Indoni Culture, à la voix de mon
Elle est bonne accélération! Oh, pas de pénalty ici!
Ngamaze kuvyumva no mwanya w'inkuru y'inkino Ruganda rwa Radio Indundukiro cyaro bashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira urugero rw'ubushobozi bw'abakinyi b'abarundi ugereranije n'abandi bo mu bihugu vya Afrika mu rukino rw'umupira w'amaboko bita basketball ishyiramo ry'urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi rivuga ko rishimye urugero abakinyi b'abarundi bageze ko na imigwi yo mu gisagara cha Bujumbura ariyo ifashe neza gusumbya iyo muzindi ntara inkuru y'inkino twayiteguriwe na mugenzi wacu Yotamira Tuzi
ye kunkina z'umupira w'amaboko basketball muri Afrika bita ball umugwi Dinamo n'urunani zimaze kwitabira mose ntakaruta imana avugirishira hamwe gy'urukino rw'umupira w'amaboko basketball mu Burundi asanga abakinyi b'abarundi bari ku rugero rwiza ku rwego rwa Afrika
eh basketball yo mu Burundi meze neza cyane imigwi tari mike yari ikomeza yiyubaka kandi rero hajya championa uyibonera muri izi nkino za bar umugwi wabaye champion ingene uri kuritwara aha urumani ruri ubu Dinamo yarahageze mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na kabiri dutanguye vuba Lesipo na Remesha bazoheza baserukire igihugu mu nkino za zone 5 ni higamba bishasha bitiriwe ukundi kimigero ya mbere hoho rero basaba bakeneye yuko abanyamahanga baba bake cyane kuko mu bantu mu bakinyi cumi na babiri manga basaba ko abanyamahanga batorenga batatu rero turarindire turabizanye ingene zogen
abakinyi bakinye muri iyo migwi ibiri mu nkino za bolo bava mu migwi yo mu gisagara cha Bujumbura ukuyemwe abo hanze aho umuntu akibaza uko imigwi yo mu zindi ntara yifashe
mu byemeza yuko imigwi yo Bujumbura ari nayo nyinshi ahanini biterwa n'uburyo n'uburyo kuko abanya Bujumbura imigwi yabo barayishigikira cyane rero iyo ushigikiwe usanga n'amaresultat atanga meza
kugira ngo abakinyi n'imigwi yo mu ntara zitandukanye igire ku rugero rumwe hakenerwa amafaranga mose ntakaruta imana avugira Febabu abona ko imigwi yo mu zindi ntara itagira abayishigikira
imigwi ya ruguru usanga yugarijwe n'ubukene ugasanga n'abantu babiri cyangwa batatu biruka inyuma y'umugura ngo bawushigikire bawufashe
yizera ariko ko intara aho buca zibera zitanu abavuka ntara bazoshira hamwe uburyo bagaterera iyo migwi kwishyira hamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball ryoshigikira imigwi mose ntakaruta imana avuga ko ivyo bitoshoboka
na federasiyo ubwayo bwa ya kenya mahera kubera itunzwe n'amafaranga
Jotamira tuzi tugukengurukire amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere ntihagarukiye dushimire mwese mwaduteze abiri dushimire abagenzi bacu badufashije kuyatororokanya dushimire kandi Mathieu abona Yesu yatunye amajo abashikira Rosene Munezero nayo abashikirije twese hamwe tubipfurije kubandanya mugira ibihe byiza naho ubutaha